Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Placide Magambo ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki ya 7 ukwezi kwa 8 umwaka w'2018. Ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Uburundi n'abarundi bariteguye nkuko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma icyo kintu cyose cyo hirahira kikaza guhungabanya umutekano w'abarundi. Si ryambere izo babibaye.
Uwo ni Pascal Banandagiye, ni ministre ajejwe intwaro yo hagati mu Burundi, avuga ku kibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma yuko buramatari w'intara ya Kayanza yavuze ko hari indege y'u Rwanda yavogereye ikirere cy'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'abategetsi bahanganye muri Sudani y'Epfo ndetse n'ikibazo cy'imihanda inyerezwa mu Rwanda turazigarukaho mu kanya mu biganiro byacu bikurikira. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'andi makuru yo hirya no hino ku isi. Mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Placide. Tuyahereye muri Sudani y'Epfo, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu muri icyo gihugu barimwo abagore, urwaruka hamwe n'abakuru b'imiryango kama mu gihugu bahuriye ejo ku munsi wa mbere ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Juba gusanganira Perezida Salva Kiir aho yari avuye Khartoum, ahabereye gutera imikono ku masezerano yo kugabangana ubutegetsi hagati y'imihari irwana. Amasezerano yabaye ku munsi w'Imana. Abanyagihugu bakaba bari bitwaje amabendera y'igihugu bashemagiza Perezida Salva Kiir mu kuvuga ko ari intwari y'amahoro. Ibiro by'umukuru w'igihugu bya Leta Zunze za Amerika bitangaza ko byiteguye kwakira Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta ku itariki ya 27 z'uku kwezi k'8. Bitekanijwe ko Perezida Kenyatta na Perezida Trump bazoganira ku buryo hatezwa imbere guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri, bakanarabira hamwe uko gushyira hamwe mu gukomeza umutekano byokongerezwa ingufu. Perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara nawe ku munsi wa mbere yatangaje ko agira ikigongwe abantu bashika 8 barimwo Simone Gbagbo, umutambukanyi wa Laurent Gbagbo yahoze arongoye ico gihugu, ubu bose bakaba bari mu mvuto. Ouattara yavuze ko abikoze mu ntumbero yo gusubiza hamwe bose rimwe. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, Ouattara yavuze ko uwo mukenyezi agiye kuzorekurwa vuba. Umukenyezi wa Gbagbo yahoze ku butegetsi kuva mu mwaka w'2000 gushika 2010, yari yaciriwe gufunga imyaka 20 ku byaha byo kubangamira umutekano w'igihugu. Mwibuke ko Laurent Gbagbo amaze imyaka 7 afungiwe muri sentare mpuzamakungu y'Ilahe mu Buholande ku byaha by'ubwicanyi bwabaye mu gihugu muri icyo gihugu mu bihe by'amatora mu mwaka w'2010. Kiri muri Afrika, Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa avuga ko leta yiwe nshasha agiye kuzoshinga itazobamwo umugambwe MDC wa Nelson Chamisa nahata amajwi y'ikirenga yaronse mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi iheze. Mu matora ya kwigenekerezo rya 30 z'ukwezi kw'indwi, Perezida Mnangagwa yatsinze bitamworoheye cyane ku majwi 58%. Abatavuga rumwe na leta yiwe bavuga ko bagiye kwitura ubutungane ko batemera ibyavuye muri ayo matora. Ku munsi wa mbere, umuvugizi wa Chamisa ejo Nkululeko Sibanda yavuze ko bashizeho umurwi w'abizi by'amategeko kandi ko kuri uyu wa kabiri ariho bategekanya kwitura sentare mu ntumbero yo guhakana ibyavuye muri ayo matora. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yongeye gufatira ibihano mu by'ubutunzi igihugu cya Iran. Ibihano byatanguye kujya mu ngiro isaha 6 z'ijoro ejo ku munsi wa mbere. Iyo ngingo Trump ayifashe inyuma yaho akuriye Amerika mu masezerano mpuzamakungu yo mu 2015 yabuza igihugu cya Iran gukora programu ya nucleaire. Ibyo bihano bizokora no ku gisata cyo gukora imiduga, urudandazwa rw'inzahabu hamwe n'ubundi butare buzimvye. hatibagiwe ifaranga rya Iran rizoteshwa gaciro hamwe n'uruja n'uruza mu guhanahana amafaranga biciye mu mabanki. Trump yashikirije mu kwezi kwa 12 tariki zitanu Amerika ishobora kuzosubizaho ibindi bihano kuri Iran mu gisata cy'amasoko ntanga nguvu hamwe n'urudandazwa rw'amafaranga amabanki yo mu mahanga agirana n'ibanki nkuru ya Iran. Umushikiranganji wa mbere wa Israel nawe Benjamin Netanyahu yamye ateye kubiri n'ayo masezerano, yarashimye ibyo bihano bishasha byongeye gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya naryo ribandanya rivuga ko rishigikiye amasezerano ibihugu rutura ku isi byashyitse ko hamwe n'igihugu cya Iran, rivuga ko rigiye gufata ingingo kugira ibyo bihano ntibigire ingaruka mbi. Ibihumbi by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya bitewe na nyamugigima yateye muri Indonesia, mu gihe abatabara bo babandanya kurondera abazimiye. Gushika ubu igitigiri cya 98 cy'abamaze gufa bivugwa ko gishobora kwiyongera. Ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikurikirana ibyo kunyiganyiga ku isi byavuze ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa magnitude 6.9 yabereye mu birometero birenga 10 munsi y'ubutaka mu gisagara cya Lombok. Abategetsi bavuga ko abantu barenga 2,000 bimuwe bakurwa mu izinga rya Giri ku munsi wa mbere. Bivugwa kandi ko benshi mu bafuye bavuwe ko n'amazu.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Mu Burundi, Leta y'u Burundi irashinja Leta y'u Rwanda ivuga ko hari indege yarwo yaba yaravogereye ikirere cy'u Burundi mu ntara ya Kayanza. Ni inkuru tugezweho na Fidelite Ishatz, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi.
Uburundi bwiteguye guhangana n'abazo buvogera bishikirizwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye.
Uburundi n'abarundi bariteguye nk'uko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma icyo kintu cyose cyo hirahira kikaza guhungabanya umutekano w'abarundi. Si rya mbere zo babibaye, ngira ngo muravyibuka muri 2015 abinjiriye ngaha mu Kayanza ngene byagenze. Aha rero nta byinshi ntojemwo atari guhumuriza bene gihugu yuko abarundi turi maso.
Abarundi bahumurijwe inyuma yaho buramata b'intara ya Kayanza Anise Ndayizeye mu ijambo ry'ikaze abanyeshereje ko indege y'u Rwanda yagenzuye ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi ku rubi Burundi buhana u Rwanda mu ikomine ya Kabarore.
Turadushinga gusa nuko dufise umubanyi mubi nk'uko mu munsi nagire ngo ndamenyeshe yuko igakizo rya 13 z'ukwezi kurangiye indege y'igisirikare y'u Rwanda yinjiye mu gihugu cy'u Burundi irarenza 4 hanyuma iragenzura amaposo yacu asubira inyuma barekurije muri aho gasohotora abanyepolitiki nagira ngo mukamenye.
Iryo jambo ryashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu nama y'uguhanahana ibyiyumviro mu ntumbero yo kwitegurira amatora yabereye mu ntara ya Kayanza kuri uyu wa gatanu itariki 3 z'ukwezi k'umunani. Yari kwihuza abo migambwe yemewe n'amategeko hamwe n'abo mushikiranganje b'intara hagati mu gihugu, inyigisho z'ukunda igihugu, iterambere ry'amakomine. Abanyepolitiki bari muri iyo nama aho babyumviye baravyiyamirije. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL.
Agasomborotso katagira izina kari ko kagigwa n'u Rwanda kugihugu cyacu. Imigambo rero yemewe n'amategeko, reka rero twere ku Rwanda yuko abanyepolitiki b'ukuri bifuza amahoro mu gihugu biyamirije ibyo u Rwanda rukoraga. Tujye tunasaba n'amakungu ko yohagarika inkinamico ariko aragira kubiraba u Burundi. Tubabwire yuko barinda kugira icyo bakunze kubika rugasohorotse u Rwanda ariko ruragira ku Burundi aho kubandanya bashishikira bariko basohorotse u Rwanda mu karere.
Ayo makunga avugwa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wabona ko atashariko arakora. Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD.
Leta y'u Burundi yaritwariye igihugu cy'u Rwanda, iritwara mu karere k'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko, iritwara noneho no mu karere k'ibihugu CIRG kugira ngo badutature. Magushika uno munsi ntavyo tubona bariko barakora. Ivyo rero ntibishobora kutunezereza twebwe abarundi. Niba babona naho igihugu cy'u Rwanda cyarabihebye nikitwerekeje ati jewe kuva uno munsi u Burundi ndabwemereye ko ntagisubira kubutera muga murumva ko kiguma gisomborotsa nubundi
ivyo vy'indege y'u Rwanda bivuzwe ku mugaragaro nyuma y'intwi zirenga zibiri bibaye tumubaye cyo leta y'u Burundi yakoze n'ishitekanya gukora kuri ico bise agasomborotso Pascal barandagiye mushikiranganje ntaragati mu gihugu yishuye ati
Burundi ni igihugu kigizwe n'abantu bazi kwihangana ni naco gituma mwumvise yuko aho basomborotso kigihugu c'u Rwanda ingabo z'u Burundi ataco cishweko ariko rero hari ibibazo bibazwa cyane cyane abajejwe ingabo sivyo bitabazwa twebwe abasivile
hagata ushiranganje bwo kwivona abansi mu Burundi ntatangazo canka makuru bwigeze bushira habona kujanye n'iyo ndege twaronde mu vugizi ubwo bushiranganje Colonel Fribert Biyereke ikintu cyo ne yatubwiye nuko umutekano hari kandi kucungerewe kumbibe z'u Burundi icuka kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda cyatangiye kwibonekeza kuva mu 2015 igihe haba ugushaka gutembagaza ubutegetsi kwa 13 ukwezi kwa 5 umwaka wa 2015 u Burundi bwagize u Rwanda ko gwahaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi hamwe no guhibigwanisho impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu ku mugwa mukuru intara ya Kayanza Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Mu bindi bibazo ijwi rya Amerika ryari kubaza umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi harimo kumenya amakuru nyakuri yatanzwe n'icyuma cya radari kigenzura ikirere n'indege zigendamo muri ayo makuru harimo ayerekeye nimero n'ubwoko bw'indege yaba yarinjiye mu kirere cy'u Burundi inzira iyo ndege yanyuzemo ndetse no kumenya niba leta y'u Burundi yaragejeje icyo kibazo kuri leta y'u Rwanda binyuze mu rwego rwa diplomasi kwani no kumubaza niba hari icyo u Rwanda rwasubije u Burundi kuri icyo kibazo ku ruhande rw'u Rwanda twagerageje kuvugana n'inzego zibishinzwe muri ministeri y'ingabo ariko ntibadusubiza mu makuru yacu ataha tuzakomeza turebe niba hari uwagira ibisobanuro aduha kuri icyo kibazo Mu Burundi Ministeri y'ubuzima ifatanyije n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo rivuga ko hagiye kongerwa imbaraga mu guhangana n'icyorezo cya Ebola. Ni nyuma yaho bigaragariye ko icyo cyorezo kibasiye uduce dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duherereye ku birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Bujumbura. Diane Ndonse.
Inyuma yaho ikiza cingwara ya Ebola gicureshe mu ntara ya Equateur iri mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku birometero 2000 by'igihugu cy'u Burundi userukira ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko muri kino gihe ico kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya Kivu y'uburaruko neza na neza hagati y'intara ya Kivu n'ya Ituri niyo Ebola iri kirasasika inganda ku birometero 400 y'igihugu cy'u Burundi Waserukira ishiramwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu 76 bakekwa kuba bafise ico kiza 33 kimaze guhitana ubuzima bwabo 13 nabo akaba ariwe bamaze kugaragara ko ibimenyetso byacu kubwivyo muganga Tadendi Kumana aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza ingufu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca Ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu
iyo ntara irimo Ebola ubuye nuvuga ko iri ku birometero bitarenga 400 uvuye aha mu Burundi nkuko twa twababwiye kiza ca Ebola cyari cyateye muri Equateur hari nuvuga ku birometero birenge 2000 uvuye ngaha mu Burundi cyumvikana rero yuko tutegeza gufata ingingo novuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu
hagati y'igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugwamo ikiza cingwara ya Ebola uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvozi zitandukanye harimwo n'abakora urudandazwa icyo bikoze umushikiranganje Tadendi Kumana avuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko atabimenyetso by'ikiza bafise
harashizweho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu cya Kongo aho hariho novuga ubwinjiriro 11 aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima cyane cyane gupima ubushuhe kubera igihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi kandi kwarasanuye ikigo amurukaramu kugira ngo hagize wikoka kw'iyo ndwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS kuko ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene igihugu nuramutse dusanzwe yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure.
Iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya Ebola, hari nabinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabonyene ubushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yo bimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa. Aha rero muganga Walter Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cyane cyane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire.
Il est recommandable que ces activités
bisabwe ko ibyo bikogwa byo gwizwa ahantu hose no mu mice yose na cyane cyane ku burere bw'ubwinjiriro, inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga makuru ku buryo hagize uwikeko amenyekane hakiri kare cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'icyo kiza gutyo bashobore kucikingira. Kuvikiza cy'ingwara ya Ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya Equateur iri muri iki gihugu nyene cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga. Muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi, ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye Ebola mu Burundi, nubwo ico kiza gikunze kwibonekeza muri ico gihugu kibanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibujumbura, Diane Donse, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda mu mugi wa Huye uri mu majyepfo y'igihugu hahoze hitwa mu mugi wa Butare, haravugwa imihanda yubatswe ari mito cyane. Abakoresha iyo mihanda bavuga ko biteye impungenge kuko ishobora guteza impanuka. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Numva iyi mihanda irashekeje ukuntu. Nange ndamba nibaza nubwo twakize ivumba ariko agisidenti tuzazikira. Nimisuba hacu modoka ebyiri. Imwe paro burindi cahepfo. Ubona rero ari ibintu tamenye ko byari byo. Nibabazaca imodoka, nibahazajya arabanyamaguru gusa.
Turi mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba mu majyepfo y'u Rwanda mu cyahoze kitwa umujyi wa Butare. Aha mu murenge wa Tumba haragaragara imihanda mishya ya kaburimbo. Witegereje imihanda yinjira muri karitsiye, umwe wa ruguru n'undi wo hepfo biragoye kubona imodoka ebyiri zinyuranaho cyangwa se ngo zihabisikanire. Nyihagira nahise nkubitana n'imodoka imwe mu ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga.
Shofe, meze neza?
Bravo shofe. Amakuru. Nge nitwa Eric, ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Nari ndi kureba utuduhanda.
Tuduhanda. Tuduhanda badukoze vuba. Nutwo muri karitsiye nyine gutya.
Ubu ndakubona utwaye, ushobora kuba wabisikana n'undi mugenzi wawe w'umushoferi?
Hano ntago zabisikana n'amarebyire. Hagize indi zamuka niwe zaba ari zivatiri, hano ntago zabisikaniramo.
Uretse wenda kubisikana, ushobora guca kuri mugenzi wawe utwaye?
Oya, nabyo ntago bishoboka.
Nakomeje gutembera n'amaguru aha mu mujyi wa Huye Tumba, mpura n'umugabo uvuga ko akazi ke ari ukuzana imizigo akoresheje imodoka muri karitsiye za Tumba.
Nkanjye upakurura hano nzanye muziko, ubona ko nashyira imodoka yapakurura hehe. Iyo uparitse hano indi ntabwo ibona ukuntu ihaca.
Mukifuza ko?
Tukifuza ko wabagura. Ntibura tukabona parikingi, urabona ko niyo mpakuru ya hano ntabwo ushobora kubona imodoka, ntishobora kubona hano ica.
Iyo witegereje muri iyi mihanda ubona hari bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage yagiye igonga, bisa naho intumbero yari ugukora imihanda igaragara. Hari nk'inkuta zagiye zisenywa n'amapoto y'amashanyarazi yagiye yarandurwa, ariko imihanda iguma kuba mito. Abahaturiye bo bakavuga ko bibabateye impungenge.
Impungenge kuri umuhanda dufite nuko ari nk'igihe imodoka imwe ituruka hariya, indi ni ukuvuga ngo imwe imanuka indi izamuka, bikaba byagonganira hariya kubera ubutoya bwabo.
Nisuba hacu imodoka ebyiri, imwe iparo burindi ica hepfo. Ubona rero ari ibintu tamenye ko byari byo. Nibabazaca imodoka, nibahazajya arabanyamaguru gusa.
Bamwe bati ntibazi uko byagenze, abandi bati
umuhanda urabona ko bawuriye wabaye mutoya, ubundi umuhanda wagombaga kuba nibuze ufite nka metero nk'esheshatu, ariko none ubu nta metero eshatu zirimo, ubu harimo nka metero zigera kuri enye, n'enye nta zirimo. Urumva ko ari ikibazo?
Twe tubona barawuriye kuko ibyo bashenye ntabwo ariho bagejeje, barawubumbye kandi ibintu bashenye by'abantu ni byinshi. Nk'iriya poto barayiheretse bavuga ko umuhanda uzahagera, ntiwahagera bahita bawubumba.
Akimara kurahiza guverinoma muri manda ya gatatu y'imyaka irindwi, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka ushize wa 2017 yavuze ko ashaka ko hagaragara impinduka mu nzego zose. Mu bikorwa remezo yavuze ko adakeneye kuguma kubona imihanda ya metero esheshatu yabaye nk'imihanda y'abanyamaguru.
Ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda, umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu.
Ijwi rya Amerika yagerageje kumenya ubugari bw'iyi mihanda yinjira muri karitsiye za Tumba uteye intambwe eshatu umuhanda ubuhejeje. Ni imihanda yubatswe na sosiyete ya Horizon ikora imihanda. Icyakora agira icyo avuga kuri izi mpinduka mu mikorere Perezida Kagame ashaka mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika icyo gihe umunyamakuru Robert Mugabe we ntazo yabonaga.
Nibavuga ati minemfura ni gute mwuba ku muhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru, ariko minemfura n'indi hereze biraka ni NPD contract. NPD kontrako ni yande, ni ya Crystal Ventures. Crystal Ventures ni yande, ni ya Kagame, ni ya FPL. Nune sara nengande, uwata nenganida.
Abaturiye imihanda ya Tumba muri Huye bo bagasigarana ibyifuzo.
Kwifuza abantu bakoze iyo muhanda ko baza tukababona tukababaza ikintu byagenze, kuko bapimye umuhanda siko bawubatse. Haruguru hano hirya hari ahantu bashenye iki gipangu kimanuka gutya, bagishenye ntibagira icyo bagikorera.
Ubwo yahindurirwaga imirimo mu ntangiriro z'uyu mwaka akagirwa ministre w'ibikorwa remezo, ambasaderi Claver Gatete nawe yavugaga ko arajwe ishinga no gukurikirana ibibazo byakunze kuvugwa mu iyubakwa ry'imihanda.
Yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda n'amafaranga aba yagujijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga, amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko yadakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora. Ibyo ngibyo ntabwo twatubonye umusaruro twatwiteze.
Akarere ka Huye nako kari ku rutonde rw'uturere tugomba kunganira umujyi wa Kigali mu iterambere, ari nayo mpamvu ubutegetsi bugomba kwita ku bikorwa remezo by'iterambere mu mijyi izunganira Kigali. Ubusanzwe imihanda ku rwego rw'igihugu yagombye kuba ifite ubugari bwa metero zirindwi, naho iyo uturere ikagira ubugari bwa metero esheshatu nk'uko inzobere zibivuga. Aha hubatswe imihanda ya metero eshatu muri Tumba haravugwamo ibibazo by'abaturage bagombaga kwimurwa kugira ngo babashe kubaka imihanda igaragara ariko ntibimurwa. Twashatse kumenya icyo ubutegetsi bubivuga bihuye, maze duhamagaye Bwana Ange Sebutege, meya wa Huye, adusubiza ko yari mu bikorwa bya Tour du Rwanda. Ku masaha yadusezeranijeho ko twakongera kumuvugisha ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Butare mu majyepfo y'u Rwanda.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga.
Muri iki cyumweru perezida w'igihugu cya Sudani y'Epfo n'umunyapolitike batavuga rumwe Riek Machar, usanzwe ayobora umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi, basinye amasezerano yo guhagarika intambara muri icyo gihugu. Inkuru turayigezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Nairobi muri Kenya, Eroje Wirikaneza.
Ayo masezerano yatewe kumukono na perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir, Riek Machar, umukuru w'umugwi w'inyeshyamba zirwanya leta ukomeye kurusha iyindi, imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu hamwe n'indi migwi y'inyeshyamba mito mito. Mu byo bumvikanye ko harimo guhagarika intambara, kugabangana ubutegetsi hamwe no gukura ibirindiro by'abasirikare n'abagwanyi mu mihana y'abasivile. Ubu Machar agiye kubicegera cambere c'umukuru w'igihugu ku vyegera bitanu vya perezida Sudani y'Epfo isanganywe. Humvikanywe kandi ko agiye gushingwa leta ihurikiwemo na bose igizwe n'abashikiranganje 35, 20 baturuka mu ruhande rwa perezida Kiir, 9 batanzwe n'uruhande rwa Machar, nayo abasigaye bakazova mu yindi migwi gwanya leta. Mu itangazo yasomye mu rurimi rw'icongereza, perezida Kiir yagize ati amasezerano yasinywe yuguruye inzira yo gusezera intambara mu gihugu cacu. Hanyuma yongera kati dutegerezwa gukorera amahoro y'ihanga ryacu. Nayo Machar ku ruhande rwiwe yahamagariye ishirahamwe IGAD rirabiterambere mu bihugu by'akarere gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano, na cyane cyane mu byerekeye kugabangana ubutegetsi. Umukuru w'igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta ari mu bari bahagarariye ayo masezerano yakeje impande zose ku bw'iyo ntambwe.
I commend all of you for concluding the discussion on the critical issues of security.
Ndabakeje mwese kubwo gusozera ibiganiro ku bintu bikomeye cyane byerekeye umutekano n'intwaro. Ibi bintu bibiri birahambaye rwose kubwo amahoro n'ugutekana vya Sudan y'Epfo. Duhagararanye namwe uyu munsi kuko amateka biteze ko mufata aka karyo gatanzwa i Khartoum kugira ngo mukomeze ishaka mu byo mwiyemeje kandi mufatire hamwe kazoza ka Sudan y'Epfo nk'ihanga rimwe.
And claim the future of South Sudan as one people.
Turetse Kenyatta wa Kenya abandi bakuru b'ibihugu bari bahagarariye ayo masezerano ni Kaguta Museveni w'Uganda, Omar al-Bashir wa Sudani na Ismail Omar Gere wa Djibouti. Injyana n'intambara byo muri Sudani y'Epfo byahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu gihe abagera ku miliyoni 4 kuri 12 zigize ico gihugu batejejwe izabo barahunga. Izo ntambara zatanguye mu mwaka w'ihumbi 2013 igihe Riek Machar yari cegera cy'umukuru w'igihugu ico gihe yagirizwa na Perezida Kiir kwashaka kumukombora. Bwana Machar yari yabaye cegera ca mbere ca Perezida kuva mu mwaka w'ihumbi 2011 aho Sudani y'Epfo yaronka kwikukira. Naye amasezerano yasinywe ayo guhagarika intambara Burundi ntaraterwa ku igikumu. Mu mwaka wa 2015 amasezerano nkaya yo kugabangana ubutegetsi yari yasinywe ariko ntiyashizwe mu ngiro kubera intambara z'ubwicanyi zadutse zisha zituma Riek Machar ahunga igihugu. Uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani y'Epfo Stephen Kwasis nawe yavuze ko yishimiye aya masezerano. Yabwiye itangazamakuru ati dushigikiye umugambi wose wozana amahoro muri Sudani y'Epfo kandi twizeye ko ibi biganiro bizokomeza. Eroje wulika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze risobanura ibigwi n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajeje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu cya Iran bishura ku myerekano mu gihugu vyerekana ko bafise ubwoba. Pompeo avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe mu buryo budaciye mu mategeko, abatari bake nabo bakicwa. Nguko vyibonekeje mu myerekano y'ukuyamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe, abategetsi b'igihugu ca Iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni bo muri ico gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo. Ibiherutse kuba biremeza ivyo bintu. Televiziyo ya Leta yerekanye amasanamu ya video y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera Leta ya Iran. Uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro y'igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanza ngurukana bumenyi cha Instagram. Abafasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe. Umwe muri bo Shaparak Shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka 20. Muri video yashizwe kuri internet ku itariki 9 z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri Iran ahunga akarenganyo nkako. Umuburanira Nasrin Sotoudeh yamuserukiye n'abandi bagize imyerekano mu mahoro ikwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe, yavuze ko ihagarikwa ry'abafasoni batambaye ivyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo. Mu kwezi kwa gatandatu wenyine ubwiwe yarahagaritswe ajanwa mu ibohero rya Evin gupfungwa imyaka 5 ku vyaha bitatangajwe igihe yahagarikwa. Uwundi mupfasoni akomeye ku bijanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonosoye amategeko Zainab Taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ivyaha itagira ishingiro ngo gukwiragiza ibihuha bihungabanye umutekano w'igihugu. Ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza rwiza. Abapfasoni bo mu gihugu cya Iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa Leta n'ubutwari berekanye mu kiringo c'imyaka itari mike. Akarorero mu ntumbero y'ugushigikira umwigeme yahagaritswe agasambishwa n'abategetsi ba Leta ya Iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba, abapfasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamirizo kugene yafashwe canke bashira amasanamu ya video yabo bariko baratamba n'icivugo ko gutamba atari icyaha. Nguko umushikiranganje ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yabitangaje, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri Iran. Avuga ko intwaro y'igihugu cya Iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo kwitegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya Iran bose.
Iri ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwakurikiranaga ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika turabashimiye kandi tubifuriza umunsi mwiza. Hagati aho mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu muri studio mwari kumwe na Placide Magambo. We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.